kumvanira ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma umwanya wa makuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey, ndamutse namwe mutsinza amatwi murakakanya. Aya makuru agizwa hanini n'ayavugwa kuri Afrika. Sete ya Chade yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ata mugambi ifite wo gutunganya ikitandaro no kunamira Hissenabre yigeze kuba ari perezida yishwe na COVID-19 ejo ku munsi wa kabiri aho yari afungiwe muri Senegal. Leta yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko yihweje ivyaha yakoze n'uko atagateka yahaye abo yahohoteye atana kimwe kimutegekanirijwe ku rwego rwa leta. Umuryango wiwe ntacyo urashikiriza ku gihe canke ku kibanza azofugamwo. Leta ya Nigeria yavuze ko itagitekeranya ko Abubakar Shekau umukuru w'umugwi w'iterabwoba Boko Haram yafuye. Amakuru y'urupfu rwa Shekau yatanguye gutangazwa ubwa mbere haraheze amezi atatu. Imenyeshamakuru byavuze ko yapfuye mu mirwano yabereye mu mashamba ya Sambisa yabaye hagati y'umugwi yararongoye hamwe n'undi muhari w'iterabwoba urwanira mu burengero bwa Afrika. Shekau yatwaye Boko Haram kuva mu 2009 yagirizwa iterabwoba ryahitanye abantu barenga 30,000 ryanatumye kandi amamiliyoni bahunga ingo zabo. Muri Afrika kandi perezida wa Tunisia Kais Saied yarongereje ikiringo cyo guhagarika inama nshingamateka na sena kugeza hasohowe irindi tangazo ribihindura. Ni nyuma y'ukwezi akuye umushikiranganji wa mbere wiwe acayiha ubutegetsi bwose mu gihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bavyise gutembagaza ubutegetsi. Perezida Said yavuze ejo kuwa kabiri ko inama nshingamateka na sena ari intambamyi ku gihugu. Ibiro bya perezida byavuze ku munsi wa mbere ko abashingamateka bazobandanya batagira ubuhangagwa kandi ko agiye kuzobimenyesha abanyagihugu mu minsi iri imbere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umushikiranganji wa Algeria ajejwe imigenderanire n'andi makungu Ramtane Lamamra yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko igihugu ciwe cahagaritse imigenderanire na Maroc ku mvo z'ico yise ingendo igayitse y'ico gihugu. Abitangaje inyuma y'amezi ivyo bihugu byo mu buraruko bwa Afrika bimaze igihe bitarabana ryiza. Ivyo bihugu bimaze imyaka byagirizanya gushikira imihari irwanya urundi ruhande. Muyabandanywa avugwa mu makungu Perezida Joe Biden wa Leta Zunze za Amerika yabwiye bagenzi we bo mu mugwi G7 ejo ku munsi wa kabiri ko Leta Zunze za Amerika yari mu nzira nziza yo kuva muri Afghanistan ku itariki ya 31 z'uku kwezi k'8, ariko yongeye koko ariko harihwezwa imigambi yihuta yokogwa mu gihe icyo kiringo bitoshoboka ko cyubahirizwa. Ibiro bya perezida White House byavuze ko perezida Biden kandi yabwiye uwo mugwi w'abategetsi indwi ko kuvana abasirikare bose ba Amerika muri Afghanistan mu mpera z'uku kwezi bizovana n'uko abatalibani bazofasha mu guha inzira abahunga baciye ku kibuga cy'indege cy'i Kabul. Abategetsi bo muri Amerika bavuze ko Amerika imaze gukura muri Afghanistan abantu hafi 58,000 barimwo Abanyamerika barenga 400 kuva ku itariki ya 14 z'ukwezi k'8, umunsi w'imbere y'uko abatalibani binjira i Kabul bakifatira ubutegetsi. Abatalibani basabye incabwenge kudahunga igihugu cyabo ejo ku munsi wa kabiri bongera bagabisha Amerika n'inshuti zayo zihurikiye muri OTAN ko batazobemerera kurenza ikiringo cyo gutahukana abantu.
Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 na FM 98.3 mu Rwanda aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi arashinja abacamanza bo muri icyo gihugu kudindiza imanza no kurenganya abaturage.
Kona barundi bantora bakashimira ya ngo dabarongore ngasanga ka 10 nini buzemwe n'ibihuri abantu 50 bari ko barari bari zari iki ubutunga.
Uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Ishyirahamwe Olcom rishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane mu Burundi ryo rirabivugaho iki?
Ishyirahamwe Olcom cyo umukuru w'igihugu ashikiriza kuva kera janye no kurwanya ikurire no gusagura amatungo ya leta twebwe turabishima cyane kwa amasuko turabivuga kandi turengera kubivuga.
Uwo nawe ni Gabriel Rushiri ukuriye ishyirahamwe Olcom. Naho mu Rwanda byitezwe ko icyo gihugu cyakira abanyeshuri 250 b'Abanyafghanistan kazi bagomba gukomereza amasomo yabo muri icyo gihugu mu gihe batarizera umutekano mu gihugu cyabo. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashinja abacamanza bo muri icyo gihugu kudindiza imanza no kurenganya abaturage. Mu nama yakoresheje abacamanza bo mu ntara zitandukanye z'u Burundi ejo kuwa kabiri yavuze ko iyi ngeso ishobora gutera akaduruvayo mu gihugu abasaba guhindura imikorere inzira z'ikigendwa. Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda nibyo tugezaho.
Iyo nama hagati y'umukuru w'igihugu n'abacamanza yabereye ku ishuri ryisumbuye rya Nyakabiga mu gisagara cha Bujumbura kuri no wa kabiri. Umukuru w'igihugu ashavuye cyane yamenyesheje abacamanza ko akazi bakora karangwa mu biturire. Ivyo biturire umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko adashobora kuvyihanganira kuko bisubiza inyuma igihugu bigakiza bake. Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza guhinduka bigishoboka.
Kona barundi bantora bakashimira ya ngo dabarongore ngasanga ka 10 nini buzemwe n'ibihuri abantu 50 bari ko barari bari zari iki ubutunga mbwira umukuru w'igihugu wacu iki ndagirenga muri komini nyine cyubahiro umukuru w'igihugu. Twebwe ingorane dufise ni ikibazo cya camanza, ubukene dufise tubutewe na camanza. Umuntu ukira urubanza utagurishije impene, utagurishije inka, utagurishije itongo ntugitungane rimwe kandi bakabwira bati ni haba ubwo n'ubwicanyi buri kubera muri iki gihugu buterwa n'abacamanza. Iyo atamucamanza ariho baramwicira ubunyene bwohinduka, ubunyene ubugu uburundi bwaca bugira amahoro atagira uko angana.
Ibyo umukuru w'igihugu yashikirije byashimangiwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yahoze arongoye ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu. Amenyesha ko mu matohoza bakoze uno mwaka naho icegeranyo kitaraje habona mu bisata bitandukanye by'igihugu hose bidogera cyane abacamanza. Ibyo bakunze gushikiriza ubwo rwego rw'umuhuza n'abanyagihugu bakigwa nabi n'inzego z'ubutungane imanza zidashirwa mu ngiro kandi zaciwe izimara imyaka n'imyaka zitagiye habona abafungiwe ubusa kubera ibiturire. Ibyo umuhuza yemeza ko biboneye mu matohoza bakoze
ibice birenga 82% by'abenegihugu bavuga yuko batishimira ingene abacamanza bakora. Ikiganiro turagisura mugabo n'ibyangwa twokiranda public kuko turabaza ibibazo bitandukanye duhereye mu benegihugu tukaja kubatowe tukaja mu baserukira madini n'amashingiro bisata bitandukanye. Aha muca mwumva yuko imwe y'icyo mukuru w'igihugu yari karavuga atari ya busema muri baba benegihugu 50 canke barenga hagiye hose usanga ariko baridoga natwege twagize amatohoza ameze muye nuko aho dusanga ibice bishika 82% dusanga batishimira ingene ubutungane bubatunganiriza.
Kubwo umushingwamanza Gustave Niyonzima arongoye ishyirahamwe ry'abashingwamanza bajejwe kuburanira abahohotewe b'Abarundi mu masenari mpuzamakungu mpanabyaha ngo iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ntihumuriza. Amenyesha ko kubona afata ako kanya agakoranya abacamanza akabagabisha ari byiza ariko ko bidahagije.
Turavuga igihagararo ciwe nk'umukuru w'igihugu umushikiriza manza kizigenza novuga magistrasi prene hategerezwa gufata ingingo akabwira kumbure nka ministere publika ati nimubwira amatohoza akomeye kuri abo bantu bose bagirizwa ivyo bintu kugira abahanwe habe akarorero. Ivyo nivyo vyiza vyari kwerekana yuko hashoboye kuba ikintu gikomeye abandi nabo bagashobora no gukugwa mu kazi kugira n'ubusigaye abone akarorero abone ivyo ari vyo ko kurya ruswa gutegekwa gukora ibintu nk'ivyo bigayitse vya biteje isoni nicei ugwego ugubutungane atari ibintu byo kwanjanje wako atari ibintu byo gusinatisha
muri yo nama umukuru w'igihugu yasavye abo bacamanza ko bovavanura nabo bose bari giturire mu kubashengeza kuko babatukisha yabasavye ashimitse ko imanza zose zacitse zitegerezwa gushirwa mu ngiro izitaraburanishwa nazo zikihutishwa yaciye amenyesha abo bacamanza ko mu kwezi kwa 12 kuno mwaka bazongera guhura kugira barabe ko ivyo yabasavye bavyubahirije Desira Tungimana Kigali ijwi rya Amerika
Tukivuga kuri iyo nkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Bwana Gabriel Ufiri umukuru w'ishyirahamwe rirwanya ruswa n'akarengane mu Burundi Olcom abanza kumubaza icyo avuga ku byavuzwe n'umukuru w'igihugu byerekeye ibibazo bya ruswa n'ubutabera
Mushyiramo Olcom byo umukuru w'igihugu ashikiriza kuva kera janye no kugwanya igiturire no gusagura amatungo ya leta twebwe turabishima cyane kwa matuko ko turabivuga kandi twenda kubivuga cyane cyane dushima gusa ibyo avuga dushima cyane cyane ko atari umuntu ari mu bantu mu myaka 15 iheze atwawe mu bagatandukanye atasosiye nime turamutoramo kandi atari umuntu ibyo bintu byitugiturira bizira ico rero nico kiduha ingufu kwemera no gushima ibyo ashikiriye
kugira perezida ashire icyo kibazo hagaragara afise abamwunganira umushikiranganji ajejwe utungane si ukuvuga ko icyo kibazo cyabaye nase mu Burundi
ikibazo kijanye n'ubutungane ni ikibazo gihambaye cyane kuko ubutungane ni bwo bujeje gutunganiriza umukuru bugatunganiriza n'umuntu cyane cyane abantu bitwa ko ari bato bato hamwe n'abazana imitahe mu gihugu eka bose muri rusange ikibazo rero kihari uno munsi mbere kimaze imyaka tari mike nuko usanga abajeje gutunganiriza abandi kenshi na kenshi usanga abanyamafaranga baje imbere n'abitwaje igitugu cy'ubutegetsi byo rero ugaca usanga umworo umukene umugorwa agira ijambo ahantu nkabo ibyo rero nibaza yuko kicira muri kome twanabishyize rero no mu Rwanda ko twarushije umukuru w'igihugu w'impapuro 11 aho hariho n'ibice bishya kuri bitatu twahariye icyo gifata cy'ubutungane tuvuga n'ibyo kubabwira ngo bishobore gutungana umukuru w'igihugu rero tukizera neza yuko nkuko nabivuze twaza tumwemera kandi twemera ingene twamubonye ibyo byose tutahindutse mu nyuma twebwe turi mu bantu bemera neza yuko niyashishikara ko uko akora igihugu gishobora gutora mitende
icyo gikorwa ntigishobora kuba kigoye kurangura nkuko mwabivuze kuko muvuga ko mu bakora ayo mabi kurya ibiturire no gukora nabi harimo abafise amatungo eka n'abishimikiza ubutegetsi bafise
ndabizi cyane ndazi imyaka irenga 40 maze nkurikirana iki kibazo c'abasuma abo tuzungushe mu komite twiza twita abandi ni ikibazo kigoye kuko nta muntu abo bantu bibanga uwari we wese afite amayeri menshi bakoresha mugabo icyo nashimiye umukuru w'igihugu ariko arakora nuko ubona yuko agenda kimwe bita mu gifaransa fridama neosi sirema nukuvuga agenda ashira ku mugaragara ingene bivuze ko bigenda bikondeka bigenda bikoreka urabona ko agenda intambwe ku intambwe kugiyinda ibi rero twese tugasabwa kumushigikira kugira ngo abo basuma abo babandi abo banyoni bagure
muribaza ko inyuma y'iyo nama abacamanza n'abandi bose mwavuze nk'abategetsi bikikamukiza bakaja muri ubwo mubisha hamwe n'abandi bose bafite uruhara mu kudatunganiriza abarundi muribaza ko bazoteba bakikibuka
kwikebuka birafite intambwe bicako si uko gusa umukuru w'igihugu ashikira ijambo nk'iryo ngo bica biba oya birafite intambwe zitari nke bicako intambwe ya mbere y'ukubivuga umukuru w'igihugu abyemera kandi tubona ko icyo avuga ari cyo yemera kubivuga ku buryo bw'umugaragaro iyo ni intambwe ya mbere kandi yose ihambara intambwe ya kabiri ni yuko hajaho amategeko atuma umushyikirizamanza n'umucamanza n'abagana ubutungane bumva yuko ari amategeko umwe wese mu ruhande rwiwe amwubahira ibyo rero bigeza ku ino saha mu gihugu nibyo hariho ibihari mugabo hariho byinshi bitahari icyo nukubanza gukimenya abantu tukacyumva kigira gatatu twibaza gikwiye amazi guca amategeko nuko hajaho abacamanza bafite ikintu twita mu gifaransa integrite integrite ni umuntu nawe umuzanira igiturire ashobora kukiheba ntagifate ibyo rero bimaze kuba haca hakurikira kindi ntibaza ko gihambaye ni ikijyanye nuko abanyagihugu nabo bamenya uburenganzira bwabo kanka umuntu wese bagomba kubarenganya bakaza barekwa nk'uko bari kubarabitse.
Gabriel Rufili umukuru w'ishyirahamwe Orukombe murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe mugabo munkundiye novuga ikintu gihabaye cyane abategetsi berekana ubutunzi bafite ubutungane bukora akazi kako bashyiraho ya sentare isumba izindi yitwa rahote kudo justice kugira ngo abantu bose bumve yuko bari munsi w'uwo mutaka w'amategeko uko bitagenze gutyo bizotugora ko dushobora gutera imbere mugabo mukuru w'igihugu cyacu na shishikare atera imbere turi nyuma ziwe muteri kwa kose
ndabashimiye cyane rwose.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0
nayo kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Urwanda rwemeye kwakira abanyeshuri 250 b'Abanyafaganistani abarezi n'ababyeyi babo. Aba banyeshuri na bamwe ishuri rukumbi ry'abakobwa b'Abanyafaganistani biga bacumbikirwa mu kigo. Aya makuru yemejwe n'umuyobozi w'iryo shuri wavuze ko babaye bimuriye amasomo yabo mu Rwanda mu gihe cy'igihembwe kimwe. Tim Harris Ishimwe nibyo tubwira.
Abo banyeshuri nabo mu ishuri ryitwa The School of Leadership Afghanistan Sola ryigamo abanyeshuri 250 b'abakobwa biga bacumbikirwa mu kigo. Nibyo ryonyine ryigisha ricumbikiye abakobwa muri Afghanistani. Ku rukuta rwe rwa Twitter, umuyobozi w'iri shuri ryigisha ibijyanye n'imiyoborere Shabana Basij Plastic yavuze ko mu cyumweru gishize aribwo barangije gutwara bano bakobwa babavana mu mujyi wa Kabul. Abandi bashoboye gukura muri Afghanistani harimo abarimu, abakozi n'imiryango yabo. Basij Plastic yavuze kandi ko ubu bose bari mu nzira berekeza mu Rwanda baturuka muri Qatar aho biteguye gutangira igihembwe cy'amashuri mu mahanga ku banyeshuri babo bose. Kuri ubu butumwa bwiyanditse kuri Twitter, Basij Plastic yakomeje avuga ko hari abantu benshi bagize uruhare rukomeye muri urugendo aho yagize ati nubwo ntabasha kubashimira mwese hano ariko ndashaka ku buryo bweruye gushimira leta ya Qatar, u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwose badufashije. Mu rurimi rwa Pashto rukoreshwa muri Afghanistan, Sora bivuga amahoro. Intego nyamukuru y'iri shuri rya Sora ni uguha abakobwa b'Abanyafghanistan urubuga rwo gukarishya ubwenge, ubumenyi n'ubushobozi. Abanyeshuri barangije muri iri shuri baba baratojwe ko uruhare rwabo ari ukuzamura umuryango ndetse no kumva ko bakwiye gushyira imbaraga zabo hamwe bakagira uruhare mu buyobozi, bumva ko bafite imbaraga zo guhindura ejo hazaza h'igihugu cyabo. Abana b'abakobwa bijya muri Sora baturuka mu ntara 28 kuri 34 zigize igihugu cyose. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko iri shuri rya Sora ryimutse ariko atari rya burundu. Yavuze ko bateganya kumara mu mahanga igihembwe kimwe gusa mu gihe ibintu byabisubiye mu buryo bagasubira muri Afghanistani. Minisiteri y'uburezi mu Rwanda nayo yasubije Madame Basij Plastic ku rubuga rwa Twitter ivuga ko biteguye kwakira ishuri rya Sora aho bazaba bakomeza amasomo yabo mu Rwanda. Nubwo ariko intego y'iri shuri ari uguha urubuga abakobwa mu kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu, hari byinshi umuntu yakwibaza niba bizagerwaho mu gihe igihugu cyafashwe n'abataliban batahwemye kubangamira uburenganzira bw'umugore. Ubwo bari ku butegetsi mbere y'imyaka 20 ishize bari barashyizeho amategeko abangamira abagore kujya mu mashuri no mu tuzi. Ishuri Sora rikaba ryarashinzwe nyuma y'ubutegetsi bw'abataliban ahanini mu rwego rwo gufasha guhindura imyumvire y'uko umugore atagomba kugira uburenganzira nk'ubw'abandi. hari hashize igihe gito Basik Lasek ashize ahagaragara video atwika inyandiko z'abanyeshuri be kugira ngo abarinde abatalibani. Ubundi butumwa yanditse kuri Twitter yavuze ko umutima we ubabajwe cyane n'ibiri kubera mu gihugu cye. Basik Lasek yavuze ko mu gihe yari Kabul areba abanyeshuri be yabonye abantu bafite ubwoba, uburakari n'abandi bafite ubutwari. Yavuze kandi ko yabonye abandi bana b'abakobwa b'Abanyafghanistan bari mu kigero nk'icy'abanyeshuri be basigaye batagira kivurira. Basik Lasek yavuze ko icyo asaba isi ari ikintu kimwe gusa, no kudakura amaso ku Banyafghanistan mu gihe abo bana b'abakobwa badashobora kuvaho. Ati rero rwose ntimureke ibitekerezo byanyu bijya kure, uko ibyumweru bigenda bishira muhanga amaso kuri bariya bana b'abakobwa. Rwanda ruri mu bihugu 13 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko bwemeye kwakira by'agateganyo impunzi zituruka muri Afghanistan. Kugeza ubu nta mubare uramenyekana w'impunzi z'Abanyafghanistan u Rwanda ruzakira n'igihe bazagera mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Leta y'u Rwanda kugira ngo imenye igihe izi mpunzi zizatangira kugera mu gihugu, ariko kugeza twandikiye inkuru twari tutarabasha kuvugana nabo.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Address ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya virusi ya corona mu Burundi yarayitegetse ko abanyeshuri barenga 130 biga bacumbitse mu bigo byabo ku mashuri ya leta n'ayigenga babanza kwipimisha mbere yo gusubira ku ishuri mu kwezi gutaha. Iyo komisiyo kandi yavuze ko nta rukingo rwa COVID-19 ruragera mu gihugu cy'u Burundi mu gihe iyo ndwara imaze guhitana abantu 38. Pierre Claver niyo nkuru nibyo tubwira.
Umugwi igihugu jeje kugwanya kiza c'umugera wa corona wemeza ko hamwe abanyeshuri bose batipimishije ico kiza bohava bagikwiragiza hirya no hino mu gihugu kuko bava mu mihingo itandukanye. Monami dasanzwe y'uwo mugwi yabaye kuri uyu wa kabiri Jean Baptiste Nzoriro nkavuze umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yavuze ko uwo mugwi wategetse ko abanyeshuri bose biga baba mu ndaro mu gihugu bapimwa imbere yuko umwaka w'ishuri utangura mu kwezi kuza.
Hazopimwa abanyeshuri bose basanzwe baba mu mashure y'indaro kugira ngo bazogende bashikira mu mashure biboneka neza y'uko batagiye batwaye uwo mugira wa corona kugira ngo bahave bawanduza abandi. Ariko nabajya abanyeshuri usanga biga bataha mugabo biga mu mashuri asanzwe afite indaro abo nabo nyene bazopimwa kugira ngo nkumburu wa mugera bagiye mu ishuri bazohave baca bawanduza abazo basanzwe bari mu ndaro. Icyo gikorwa cyibonekeje ko hariho abantu bategeza kukigiramwo uruhara runini, twovuga nk'ababura matari, abajejwe indero mu ntara, abajejwe amagara y'abantu mu ntara, aba musitanteri basanzwe barongoye amakomine.
Naho atashira marihuza abavyeyi bose b'abanyeshuri rihari mu gihugu babiri mu bavyeyi bavuganye n'ijwi rya Amerika barashima ico gikorwa kuko ari ku buntu ata amafaranga abanyeshuri bazoriha kandi kikaba kigamije gukingira abana babo. Iki gikorwa kizobera ku mavuriro yose mu gihugu makuru makuru, ibitaro by'intara no mu gisagara ca Bujumbura nkuko uwo mugwi wabitangaje. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeye no gushaho ibindi bibanza anza byo gupimiramo abanyeshure ndetse no ku mashuri y'indaro hazoba hashezweho umugwi w'abaganga bazopima abanyeshuri bitakundiye ko baja ku bitaro by'intara. Ibipimo bizoba byemewe nibizofatwa hasigaye iminsi 3 gusa ngo amashuri atangure. Uretse abo banyeshuri bazopimwa ku buntu, ubundi wese ashaka kwipimisha akeneye gusohoka igihugu atanga 60,000 by'amarundi, ubutagira asohoke igihugu nawe akari 5,000. Mu ntango z'uko kwezi k'umunani Uburundi bwanemeye kwakira inkingo za COVID-19 zizotangwa niba nk'isi yose biciye mu mugambi wo gukinga wiswe COVAX nk'uko byatangajwe n'uwo mugwi nyene. Yamara gushika ubu uwo mugwi wamenyesheje ko atarucanco rurashika mu gihugu kandi ko atamuntu numwe ari candagishiriza mu Burundi.
Ariko ubushika ubutubabwira nta rucancuro rurashika kuko ntituraheza kuvugana n'abasanzwe badufasha ingene bizogenda.
Icyo bikoze na izo ncanco zurucika mu gihugu utwara uwo mugwi ari we mushikiranganje w'intore gati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yarakuri inkone kugishitsa abarundi ko leta itazo kwigera ibahimiriza kuja kwikingiza ivyateye amakenga abatari bake.
Banki Mondiali yatubwiye ko ishobora kutuzanira ama vaccine. Icyo mucumve neza muri komite COVID twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine icyo twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanye ko tuzoyashikiriza muri Kamebu no muri NSP amafrigo twarayategekanije mutuzanire tubike umurundi azokumba bishaka ko akeneye vaccine azotagenda yitura abikeneye bamutera urushinga bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazo baze leta. Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umubyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine. Nibatuzanire iyo vaccine tuyibike, kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire ufaranga nawe masaba leta nta na rumwe ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavagitse ngo ntaje twavuze, kandi leta nta mafaranga izoshyira mu kugura amavaccine eka nta na rumwe.
Ishami mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS yerekana ko Uburundi kiri mu bihugu bidashira ingufu zikwiye mu kurwanya ikiza cya COVID-19. Aha ndetse hari abashingwa manza bahurikiye mu runani Kavib berekanye ko icyo gihugu gishobora kwitwarirwa mu masentare kuko kigakingira abo kijejwe. Kuva icyo kiza cyadutse mu Burundi, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko abamaze guhitanwa n'umugera wa corona ari 38, abamaze gufatwa nabo barenga 10,000. Yamara hari abatemera ivyo bitigiri nk'amashirahamwe yigenga kuko kuri bo abagwara n'abahitanwa n'uwo mugera wa corona ari benshi kurusha abo. Pyeclave n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Amakuru ku bwijwi rya Amerika tuyasoreza ku makuru y'imikino mu Rwanda. Hari hatangiye irushanwa ry'umukino wa basketball rihuza amakipe y'ibihugu bya Afrika. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda arahatubereye.
Mu irushanwa rya Afrobasket ryatangiye kuri wa kabiri Kigali mu Rwanda, ikipe y'igihugu y'u Rwanda yinjiye neza mu rugamba. Umukino watangiye saa 12 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali mu itsinda rya mbere. Abasore b'umutoza Cheikh Salah w'umunyasenegal batsinze ikipe ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo amanota 82-68. Abakinnyi b'u Rwanda barimo Dieudonne Ndizeye, Kenny Gasana na William Robbins bari mu bitwaye neza muri uyu mukino. Ni inkuru nziza ku Banyarwanda kuba ikipe yabo itangiranye intsinzi kuko bitanga amahirwe yo kuzagira mu cyiciro gikurikiraho. Mbere y'umukino wahuje u Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo hari habaye imikino mu itsinda rya kabiri. Kuri saa yine n'igice za mu gitondo ikipe y'igihugu ya Tunisia yahuye na Guinea Conakry. Ni umukino woroheye cyane Tunisia kuko yakomeje kugenda imbere ya Guinea guhera ku gace ka mbere k'umukino kugera ku musozo. Tunisia igizwe n'abagabo b'inkorokoro nka Salah Mejri, Mohamed El Mabrouk, Omar Abada, Radwan Slimane, Makrem Ben Omdan na bagenzi babo yatsinze Guinea Conakry amanota 42-46. Guhera saa saba n'igice habaye umukino wahuje Misiri na Repubulika ya Centre Afurika. Ikipe y'igihugu ya Misiri Le Pharaon y'abasore b'intarumikwa barimo Saleh Amin, Anas Mahmoud na bagenzi babo yagombye gutegereza agace ka kane k'umukino kugira ngo ishobore kwigobotora Repubulika ya Centre Afurika yari yayiziritseho. Umukino warangiye Misiri itsinze Repubulika ya Centre Afurika amanota 72-56. Uyu munsi kwa gatatu irushanwa rya Afrobasket rirakomeza. Kuri gahunda hari imikino ine, ibiri yo mu itsinda rya gatatu n'indi ibiri yo mu itsinda rya kane. Guhera saa sita Nigeria irahura na Mali. Ikipe y'igihugu ya Cameroon irakina na Sudani y'Epfo mu mukino utangira saa cyenda. Saa 12 Senegal irahura na Uganda, hanyuma saa tatu z'ijoro hakaza kuba umukino wa Kenya na Cote d'Ivoire. Mimoza Munyangaju, Minisitiri w'u Rwanda ufite siporo mu nshingano ze, yifurije ikaze abitabiriye Afrobasket, aboneraho kubasaba kugira uruhare mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona.
As I welcome all of you, I also wish to call upon all fans, players and officials that it is our shared responsibility to remain committed in keeping and staying safe from COVID-19 during the year. That has an end.
Ikipe y'igihugu y'u Rwanda izongera kumanuka mu kibuga ejo kuwa kane mu mukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Angola guhera saa 12 z'umugoroba. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru, aha niho dusoreje ayo muri aka kanya. Turashimira mwe mwese gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Cyubahiro Dieudonne niwe wegeranije aya makuru, yarahagarariwe na Eddy Rwema, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Mu izina ry'abagenzi banjye bose tubifurije amahoro n'amahirwe.